You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Iyo umuntu avuye mu gihugu yimukira mu kindi hari vyo abayiteze gushikako canke kurangura bivanye n'ico gihugu agiyemwo. Australia ni kimwe mu bihugu vyakira abimukira bavuye mu bihugu bitandukanye canke ku migabane y'isi itandukanye. Mubaje bava muri ivyo bihugu bitandukanye harimwo abaza bafise impamyabushobozi canke diplome zitandukanye zibaha uburenganzira bwo gukora ivyo bigiye mu bihugu baba baje bavamwo n'abandi usanga baje batararangiza amashure ku buryo biba ngombwa yuko bashika biga. Ariko rero kubaza bifuza gukora ubuzi bujanye n'ivyo bize niko boroherwa ku buronka canke kubushikako? Ivyo hamwe n'ibindi bibazo nijyo duhava turabira hamwe n'abatumire bacu. Muri iki kiganiro ndaba ndi kumwe n'umutumire Patrick Rucaho Batinya, akaba asanzwe arongoye ishirahamwe ry'Abarundi hano muri Sydney. Ndaba ndi kumwe kandi na Desire Ndisabiye hamwe na Ivan Nimbona. Jewe nakibateguriye nitwa Nizigama Jean Paul Amede.
SBS Karundi, welcome home.
Rero nkuko narinda bibabwiye mu ntango za kino kiganiro, uno munsi rero turaza kurabira hamwe ibijanye no kuronka ubuzi bujanye n'ivyo umuntu aba yarize avuye mu gihugu yajavamwo yimukira hano muri Australia. Rero ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umutumire wacu, reka atwibwire hama tubone kubandanya tumubaza.
Na ndabashimiye, amazina yanjye ni Ivan Nimbona.
Wewe vyo byarakoroheye gutega Ivan kugira ngo ushobore kuronka akazi kajanye n'ivyo wize?
Kujanye no kuronka akazi ko kumuntu aba yarigiye, no kuri sinovuga ngo ni ibintu byoroshe ariko ni ibintu bishoboka. Mu igituma bitoroshe nuko kenshi murabizi iyo dushitse ngaha icyo bita icyo novuga ati impapuro za certifica canke impapuro zigaragaza ko twagize hagize icyo twiga, kenshi iyo tugize
impamyabushobozi
urakoze. Kenshi iyo tugize ngaha murabizi mwese twiga mu Gifaransa, iyo tugeze ngaha system yo ngaha iri mu Cyongereza kenshi ntiba byoroshye kugira ngo batwemerere. Icya kabiri nacyo nuko n'uburyo igihugu gikora ngaha sisiteme zo ngaha uko amasisiteme yo ngaha aratandukanye cyane naho tuba tuvuye. Ariko rero kugira ngo igituma natanga ndakubwira ati ntibyoroshe ariko birashoboka, uko byangendeye ndaguciye ku masonga kubyashikiye nuko narashitse ngaha nanjye ndasaba akazi, abo nasabye barambwiye ati turabona ko ufise icyo no kwita experience cyangwa ubumenyi mu byo kubaka kuko nibyo nize, plus précisément nize ibyo bita gushushanya n'isindi kuno kivuga mu Kirundi. Nabonye benshi babyitira ngo gushushanya ariko mu Gifaransa bavuga ko ari architecture, mu Cyongereza ni architecture.
Yego.
Benshi barambwira ati turabona ko ufise ubumenyi muri domaine ariko nta experience yo muri kino gihugu cya Australia ufise.
Yego.
Uko nacye ndabigenza.
Ibyo ntibyaguciye intege Gaiva bakubwiye gutyo ngo nta experience yo muri iki gihugu canke nta kumenyera muri iki gihugu ufise?
Yego cyane, byaranciye intege kuko urumva nk'umuntu yaramaze nk'imyaka irenga 5 abikoramo kukugira ko ugomba gusubira ugatangura gushasha, byabaye nk'ibinci intege. Ariko urumva kubera tuba tuzi ko dufise ubushobozi twebwe nyine nk'abantu baba barabikoreye cyangwa abantu baba bavuye muri Afurika, tuba dufise ubushobozi, kiba kitugora abari ururimi gusa cyane cyane no kumenyera. Urumva ubumenyi ubu ufise ariko kugira ngo usobanukirwe ukuntu ibintu bikorwa ngaha muri kino gihugu nico kenshi tuba dukeneye.
Yego. None vyaje kugenda gute kugira ngo ubandanye wizera ko ushobora kukabona?
Ntambwe ya mbere kwari ukwegera abantu bakoze muri construction mu byo kubaka, nibo nabajije iyo yabaye intambwe ya mbere. Icyakurikiye ni uko negeye n'abandi bantu basanzwe bafise icyo no kwita abamaze igihe kitari gito ngaha, aho ndafise umwe mu bacuti bacu mu bagenzi bacu niwe negereye ndamubaza arambwira ati ndafise umuntu ashobora kuba akora muri ibyo bintu wigiye, uyu rero niwe yashoboje kumpuza n'uwo muntu icyo ni ukwita tumugwiza atunga entrepreneur akora muri icyo gisata. Aho niho byatanguriye ariko urumva byose byahiye mu gushaka kwanza mu kurondera abantu bakora ibyo nize kandi nkabaza.
Ego Ivan rero reka ndagushimire, sinzi ko harako ubufise kumbure ku bandi baba bariko baratwumviriza usanga baracitse vuto canke baracitse intege mukumva yuko badashobora gushika ku byo bize ngo babikore ugasanga bapfa gukora akazi ariko kose.
Icambere cyo nuko gucika intege novuga ko atari byo bikemura ikibazo, kandi ndatera intege cyane abantu bose bakiri ko bararondera gukorera muri domaine bigiye. Birashoboka cyane, bishobora gutwara igihe, bishobora gutwara iminsi, umwaka, imyaka, ariko birashoboka.
Urakoze cyane Ivan Imbono.
Sawa, murakoze cyane namwe.
sbs.com.au/kurundi.
Nuko rero abashishikara kutwumviriza, ndi kumwe n'undi mutumire ku murongo wa telefone nawe nyene, reka ndamuhe ikaze kugira ashobore kuturamutsa anabibwire. Murahawe ikaze.
Jenny twa Patrick Rucabatinya, sangwe ari jewe ndongoye community y'Abarundi hano muri Sydney, ariko mu kazi ka minsi yose nkora mu byo bya finance cyane cyane ibijyanye no gufasha abakozi bageze imanuka ku kazi.
Ego.
Murakoze.
Nuko Patrick rero wewe nashaka ndakubaze mu majambo avunaguye, none woba warashitse ngaho ukaronka ibijyanye n'ivyo vyigwa wavuye Burundi wize?
Oya ni ntazo naronse ubwo nyene, kuko byasaba yuko subiramwo kwiga gushasha, nkabona yuko bijyanye n'ubuzima nari ndi mutari byoroshe, kuko nari cyubaka urugo ntizari zoroshe kusaba gutangura kwiga gushasha, ariko nageze bakwe guca ntangura undi mwuga mushasha.
Kubera iki wahisemo gukora ibitajanye n'akazi n'ivyigwa wize ku ishuri?
Kubera icambere nkuko nemeje kubivuga, muri kino gihugu cya Australia ntibyoroshe cyane iyo wavuye mu Burundi cyangwa mu kindi gihugu cyo muri Afurika aho twiga mu Gifaransa cyangwa mu Kirundi, ko ushika hano impamyabushobozi yanyu cyangwa ibyo mwize bakabyemera, bisaba kenshi yo gusubira kwiga gushasha. Rero na muntu ubuzima hawugejeje nk'uko nababwiye je nari gushika cyubaka, rero ntibyari byoroshe yuko numva ko nashobora gutangura amashuri mashasha nje muri universite gutangura cyangwa muri kaminuza gutangura gushasha. Rero ntibyari byoroshe mpitamo kurondera ko norondera undi mwuga mbe ndakora kugira ngo ushobore kumbesha mu kino gihugu.
None ibyo byo uri kurakora byumvikane ko utaronse umwanya wo kuvyiga?
Rero ibyo ndiko ndakora ni bwa buzi hano muri kino gihugu cya Australia, byiza cyane aho wiga umwuga ku kazi. Ego hari ibyo mu byo nize canke ibyo novuga nashobora gukura muri kaminuza nize usanga bimfasha kwiga uwo mwuga mushasha, ariko nize umwuga gushasha ntangurira hasi ngena naduga mu mapete ku kazi gushika aho ngeze n'umunsi.
Patrick, turiko turasozera, wobwira iki kumbure abariko baratwumviriza bari muri uko kudidanya nsubire ku ishuri nige kugira ndo nk'aka kazi ndindira akazi kose kazoza?
Nibaza ko ikintu gikomeye ari uko umuntu ashize muri kino gihugu araba ingene ubuzima bwe bumeze, akavuga ati yuko ashobora kuguruka mu mutwe karaba kumbure ibyo yize ntibishobora gukunda cyangwa byamufata imyaka myinshi cyane ngo ashobora gutangura kwiga gushasha cyane cyane iyo ari nka kaminuza ugasanga umuryango cyane ubuzima ari ngo ntibumukundira. Hako rero umuntu yoca avuga ati arabivuyemo byose, akavuga ati nizo fa bikunze, urashobora gusanga uravye yuko ushobora gutanga urundi mwuga mushasha utagusaba kumbure yuko nda kwiga imyaka myinshi cyane usa n'ibyo wize mu Burundi bigagutuma rero ubandanya ugatera imbere muri kino gihugu. Rero hari abantu usanga bigoye kumbure, ariko ndazi neza yuko umwe wese arahavye akaraba ibihari ivyo yokwiga cyangwa akazi yokora bashobora gutangura mu gushasha, kuko nicyo kintu kitugora kenshi kuko tuza dufite impamyabushobozi izo twize kumenga ntushaka gusubira gutakaza umwanya nk'uko nabyita, ariko nibaza yuko si umwanya utakaye nuko turege mu mutwe wacu kuguruka ukavuga ati ibyakunze mu Burundi ko byakunze ariko nga ni ibintu bishashe karengerageze ndabwene nuko ubwo mwuga mushasha canke norondera umwuga usa n'ivyo nize ubwira ushobora kubandanya, bisaba kwiga canke kwiga umwuga w'akazi cyangwa kujya ku mashuri umuntu akabikora ko ntibyoroshe ndatwe bitoroshe ariko nibaza yuko umuntu ashoboye gushishikara inzira ishobora kuboneka.
Murakoze cyane.
Murakoze namwe. sbs.com.au/kurundi.
Nuko rero ndi kumwe na Désiré Ndisabiye reka nawe kugira ngo dushobore abandanya tubwira ibijanye kumbure n'ivyo kurondera canke kuronka akazi ingene vyoba biriko biri ingene vyoba vyifashe nkuko nawe babwiye mu ntango za kino kiganiro. Rero ndi kumwe nawe ku murongo wa telefone sinzi ko munyumva urashobora kuramusaba ariko baratwumviriza ukanabibwira.
Ndisabiye Désiré nkaba Ibundi wacu nari umuganga wanakoze imyaka indwi hama mu nyuma ndaja kugira sante publique mu nyuma hama candi mu kirimi.
Utubwire I Burundi ivyo wari usanzwe ukora.
Je I Burundi nari umuganga aba naragize medecine generale I Burundi nyene hama ndakora imyaka ishika kuri itandatu hama mu nyuma ndagira ivyigwa vya sante publique umwaka umwe hama ndagaruka mu Burundi ndakora undi mwaka ninusu ama chandimukira ino muri Australia.
Uvuze ngo warize ibintu ngo uriga ibintu bya santé publique ngo amugaruka I Burundi wari wavuye I Burundi genda kuvyiga handi hano.
Oya na vyigira I Burundi nyine ariko navyigira ari nyine navyize mu kwinvestire mu France ama tukagira umwaka wa ntuzenya dukora na Université yo mu France jinagira ahantu bita Nancy.
Yego.
Nyine niga ko hama nda bandanje ndanga ko bandanya niga haje nyine bandanya kora mu Burundi muri mu mugambi mukuru wa uhugwanya igituntu mu bembe haje gujumbura.
Ego.
Nuko hama rero ngira ngo mbandanije nashinza mu nyuma rero nkoze nk'umwaka n'insumo mu mugambi wo kugwanya igituntu mu bembe nashinza rero ino muri Australia hama cyitsino urumva sinashobora kuronka akazi nkako nari nsanzwe nkora mu Burundi kuko uko ibintu bitunganije nuko bikogwa ngaha nshaye bya kimwe no mu Burundi.
Yego.
Cyane cyane nizo ngwara urumva je namenye gukoramwe ko ngaha zagwanjije ziratuzwa ata kibanza kinini nyazi bazigifise. Hama rero nakoze akazi nyine ko kwisumbamo mu minsi ya mbere nyine kugira ngo umuntu abe aramaze kabiri yashaje no gutunga umuryango. Ariko kubera ibyo nakorana ibyo nari nakoze iwacu nabikunda rwose. Naciye mpitamwo kugira gusubira mu ishuri ngaha kugira ngo nkumbure nze nsubendo nk'akandi akazi nk'ako nari nsanzwe nkora iwacu ariko usanga ngaha kame ubuzima buragoye kubana nyubaho kubana itunga umuryango
uniga
biragoye.
Nuko Désiré wewe rero wombe uba umaze kurangiza mu mashuri canke ho basigaye igihe kingana gute kugira ngo uyarangize?
Urumva ndashasigaje umwaka.
Ego, murakoze cyane Désiré sinzi ko rero wowe ufise akajambo tekerera abandi bo baba ariko baratwumviriza kugira ngo sinzi nambari impanuro cyangwa nambari kubatera intege.
Abo baba ariko baratwumviriza ngira abarundi cyangwa babanyarwanda ngira bava hari iwacu abantu bose ngira bava hari iwacu muri Afrika nabwo ati akagumye bagumako uko twiga iwacu niho nibyo byari bigoye gusuma uko tuvyiga ngaha. Abantu nkumbure barakugaya mu minsi ya mbere kuko bataba barakumenya n'ururimi urumva ntuburuvuga nk'uko baruvuga natwebwe nk'uko ibintu bya sinzi baharugenera twebwe twisuzugwe gatonya cyane nani badusuzugwe bitujamwe yukumenye ngo nibyo baradusumba ariko ntibadusumba na gatonya bamenyereye uhamenyereye ngaha usanga natwe hari akavantaje dufise kari imbere yabo turashaka kuba competitive donc batinde bajeyo hama batuye ku mukanda nk'imyaka itatu ine bashaka kubona imbere ari heza rwose gusumba.
Eko murakoze cyane Désiré.
Murakoze namwe Ahmed ama mugire umunsi mwiza.
Murakoze namwe rero. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.